Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo ku isi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yarashyize ku rutonde rwirabura rw'imihari mpuzamakungu y'iterabwoba imihari ibiri igendera ku byiyumviro bya kiyisilamu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'uwo muri Mozambique. Iyo mihari yagizwa kuba ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu. Umuhari Allied Democratic Forces ADF mufunyafunyo y'icyongereza wo muri RDC hamwe n'indongozi yawo Seka Musa Baluku hamwe n'umuhari Ahulu Suna wa Jama wo muri Mozambique n'umukuru wawo Abu Yasir Hassan yiswe imihari mpuzamakungu y'iterabwoba. Kuyita uko bibuza abanywanyi bayo kugendera muri Amerika. Amatungo yose bahafitiye arafashwe no kubuza Abanyamerika gukorana ibikorwa by'urudandaza nabo hamwe no guhana ububaha imfashanyo no kubafasha mu by'ingendo. Amerika yise iyo mihari ISIS DRC hamwe na ISIS Mozambique. Abandi Amerika yafatiye ibihano ejo kwa gatatu ni abana ba Min Aung Hlaing umukuru w'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi kandi kegekwa ko amabi ariko akorerwa abari mu myerekano muri Myanmar. Ubushyiranganji bw'ikigega bwa Amerika buvuga ko amatungo yose boba bafitiye muri Amerika afashwe. Amerika iza yaramaze gufatira ibihano abategetsi bakomeye harimwo uwo mukuru w'ibiro bya gisirikare kandi akaba ari nawe arongoye igihugu muri iki gihe hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako kagwi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umudiplomati wo muri ambasade ya Ethiopia hano i Washington yaratanze imihoho cyo ku munsi wa gatatu avuga ko yabikoze kubera intambara iriko iraba mu ntara ya Tigre mu gihugu ciwe cya Ethiopia. Murwete guguruye yanditse icyegera cya ambasaderi wa Ethiopia i Washington Berhane Kidaner Mariam yavuze ko atanze imihoho kubera intambara yisi yiho nyabwoko iriko ibera muri Tigre hamwe n'amabi leta iriko irakora mu bindi bice bya Ethiopia. Ihungabana ryitumatumana ko hamwe no kutabasha kuronka amakuru ahagije byatumye bigorana kumenya neza igitigiri cy'abamaze gufira muri izo ntambara. Tukiri muri Afrika, abasirikare ba Libya barabohoje ejo ku munsi wa gatatu abimukira 120 bari mu byara by'abakora urudandaza rw'abantu mu buraruko bw'igisagara cya Bani Walid. Igisirikare cya Libya cyavuze ko abo bimukira bagizwe ahanini n'abanyamisiri babohojwe mu gitero cyakozwe mu gatondo mu bwihisho bw'abo badandaza abantu. Abarokotse bavuga ko bakorewe ibikorwa byo kubaboreza igufa hamwe n'ubundi bubisha butagira izina. Muri Amerika, amareta mwamwe ariko aratezurira abanyagihugu ku ngingo zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19. Amareta ya Michigan na Louisiana namwe muri ayo mareta avuga ko ariko arabohora abanyagihugu bayo bishinzwe. Muri leta ya Texas Ulamatai Greg Abbott yarakuyeho kwambara udupfukamunwa nk'itegeko ryari ryashinzwe kugira uwo mugera ntiwandukire abantu ku bwinshi. Yavuze ko kuva ejo kwa gatatu abakora ibikorwa byose by'ubucuruzi bemerewe kugurura ku rugero rw'100%. Perezida Joe Biden yaragabishije ko ate kubiri n'izo ngingo na cyane cyane kureka abantu bagakoranira hamwe batambaye udupfukamunwa muri iki gihe akavuga ko ari kosha rikomeye cyane kuko utwo dupfukamunwa twaratanze umusaruro mwiza mu bihe bya mbere.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Nshuti banywanyi iyi mwumva na radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutumbira kuri FM 88 bice 3 no kuri FM 104 bice 3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 45.31 na metero 41. Kongera tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Impunzi z'Abarundi bagera kuri 400 baba mu bihangari byo mu nkambi ya Murongo muri Congo ejo kuwa gatatu bakoze imyigaragambyo isaba ifungurwa n'uburyo bwo kubigura.
Banyakubahwa, n'icyuva ngaha kuri uyu mugozi twaje gukora mandamano. Mushaka mutoriki ikinogo mwimbe muduhambire rimwe.
Kuva batuzana ntanje baraduha n'amafaranga ntayo. Tugiye gupfa n'inzara.
Kuva dushikaho baduha two kujya dukeye dufunguriraho nyene imiti itatu. Kugera uyu munsi nta mfungurwa n'imwe turi gihe dusubira kuronka.
Abo ni bamwe muri abo Barundi b'impunzi bacumbitse mu nkambi ya Murongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi no ku rwego mpuzamahanga ishima icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo kubabarira imfungwa 5,200. Urukiko rukuru mu Rwanda rwarayirutesheje agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina basabaga gufungurwa kuko yemeza ko yajyanywe mu Rwanda ashimuswe. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye ntumujye kure. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere turahera mu Burundi. Mu minsi mike iri imbere imfungwa zigera ku 5,200 zahawe imbabazi na Perezida Evariste Ndayishimiye zizarekurwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ishima icyo cyemezo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda abitubwira mu buryo burambuye.
Ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe abanyororo bagera ku 5,255 yerekeye abanyororo bakatiwe gufungwa imyaka 5 n'iyiri munsi, abageze mu zabukuru barenze imyaka 60, abagwaye indwara zidakira, abaciriwe wo guherayo bamaze guheza ica 4 c'igihano cabo, abagendana ubumuga bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe, abagore bibungenze n'abana batarashikana imyaka 18. Amashami yigenga aharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo arashima iyo ngingo iherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu naha buyerekeye batarasohoka amabohero. Yamara ayo mashirahamwe asaba ko icyo gikorwa cyo kwitonderwa abegwa n'iyo ngingo bose bakarekugwa. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ugitsata c'amategeko mishirahamwe akati Burundi yibukije kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ko hari n'abandi bari ku rutonde rw'abategerezwa kurekugwa mu ngingo nk'izo mu myaka 3 iheze ariko n'ubu batarafungurwa.
Tubitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri birengewe cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo. Murabona rero kwishyirwa mu ngero gene n'amategeko kenshi ryama ritera ingorane.
Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye irekura hafi ica 2 c'abanyororo bose bari mu gihugu. Yamara hari imigwi y'abafungwa iterekeye. Aba n'abafunzwe bagirizwa ubwicanyi, guhungabanya umutekano w'igihugu, abashatse gutembagaza ubutegetsi, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho canke ababifatanwe, abagirizwa guhotera agateka kazi na muntu canke gufata abagore ku nguvu n'abandi. Abo baharanira agateka kazi na muntu basanga ari urwitwazo kugira ngo abafungiwe imvo za politike ntibarekugwe, kandi ari nabo benshi banafungiwe ubusa nk'uko bisigurwa na Kate Burundi rifasha abatari bake kuburana.
Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa. Benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashikwa bashigikiye imigwi igwana. ugacusanga biri muri bya byaha ubutegetsi uvuga yuko uwagirizwa ico cyaha ingingo utamuraba cha bituma atakiza gufasha mu byerekanye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu.
Kurundi ruhande ishyamwe mpuzamakungu Human Rights Watch ryo risanga kure kuri imfungwa za politike aricyo cyari kuba igikorwa cyihutirwa ku mukuru w'igihugu kugira ngo agarukane ituze mu gihugu. Lewis Maje atwara igisata cya Human Rights Watch muri Afrika abona ko hari n'impunzi zakuwe muri Tanzania mu mwaka uheze zije gufungirwa mu Burundi zari zikwiye kurekurwa.
Parmi les gens qui sont emprisonnés au Burundi, il y a les gens qui sont emprisonnés.
Ati mu bandi bafunzwe atacu bagirizwa babwirizwa kurekugwa mu bandi. Kubgacu harimo impunzi z'abarundi 8 zari zahungiye muri Tanzania zakuwe mu makambi ya Ndota na Mutenderi bakajanwa ku nguvu gufungirwa mu Burundi. Ivyo bagirizwa ko bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu nta shingiro bifise. Nabagiye kugwiza igitigire cy'abafunzwe gusa n'abandi bafungwa ba politike nibarekugwe. Kubwacu umushikiriza manza mukuru iyo bakura ko icaha cyangwa bagahabwa ikigongwe nk'abandi bakarekugwa ahubwo hakogwe amatohoza maze hamenyekane ingene izo mpunzi zakuwe mu gihugu cazihaye indaro gushika mu Burundi. Kuri ayo makenga yose umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane arabahumuriza. Cynthia Olri Irakoze yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari igikorwa kigiye kwitonderwa kugira ngo abegwa n'icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu bose barekugwe. Cynthia Olri Irakoze ntiyashimye kutubwira byinshi. Yamara yemeje ko hamaze gushigwaho umugwi uri kurakwiragira mu mabohero yose ukora intonde z'abazorekugwa. Ntiyavuze ryari bazorekugwa gusa yizeza ko icyo gikorwa kitazoteba ku kibazo cy'abafungiwe bya politike. Yatwishuye ko ubwo bushikiranganje bugiye kubishyira mu itangazo buzoshyira habona. Icyo bikoze ni ingingo irindiranywe igishika cyinshi n'abanyororo. Umwe mu bafungiwe imuramvya hagati mu gihugu yatubwiye ko hari abanyororo basigaye barara badasinziriye barindiriye ko urwo rutonde rw'abari kugwa rushigwe habona muri iryo bohero. Uwo yarangije igihano ciwe mu mwaka uheze yamara akaba atararekugwa yizeye ko we na bagenzi bo basangiye ingorane bazo shikigwa n'ico kigongwe yitako ari cy'umuvyeyi se Barundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Urukiko rukuru mu Rwanda rwarayirutesheje agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina wasabaga gufungurwa kuko yemeza ko yazanywe mu Rwanda ashimuswe. Rusesabagina yagaragaje kutanyurwa n'uyu mwanzuro ahita yongera kujurira. Inkuru murayigezwaho na Asuruta Kabuye.
Ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi. Ni icyemezo cyabaye Rusesabagina ari kumwe n'umwunganira we bari mu rukiko ndetse n'ubushinjacyaha buhagarariwe abandi baburanyi bari kuri gereza ya Mageragere aho bakurikiranaga urubanza bifashishije ikoranabuhanga. Urukiko rwanzuye ko ubusabe bwa Rusesabagina bwo kuvanaho icyemezo kimufunga by'agateganya agasubira mu buzima busanzwe kuko yagejejwe mu Rwanda binyuranye n'amategeko ashimuswe nta shingiro bifite. Uyu mwanzuro watangajwe ku gicamunsi kuri wa gatatu nyuma yo gusuzuma ubusabe bwe n'ibiteganywa n'amategeko n'impamvu zatanzwe n'ubushinjacyaha. Urukiko rwanzuye ko Rusesabagina Paul atagejejwe mu Rwanda mu nzira zikoreshwa mu guhererekanya abanyabyaha ariko ko yahageze ashutswe. Rukomeza ruvuga ko nta kigaragaza ko hakoreshejwe ingufu cyangwa kuvogera ikindi gihugu. Urukiko rwavuze ko kuba yarashutswe binashimangirwa n'imvugo ya Bishop niwe mwungeri Constantin watangarije urukiko mu cyumweru gishize ko ari we wakoze amayeri yo kumugeza mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko hari inyandiko zerekana ko ari ihame mu mategeko kukurikiranyweho ibyaha atavuga ko ataburanishwa yitwaje ko yafashwe binyuranyije n'amategeko. Twavuze ko harebwa ibirebana n'amategeko n'ibyakozwe imihango yose yakozwe byubahirije amategeko ndetse ibyo avuga ko yahamagajwe binyuranyije n'amategeko nta shingiro bifite nabyo kuko no mwibazwa rye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2022 yamenyeshejwe uburenganzira bw'ahitamo kubazwa atunganiwe bitewe n'ibyaha akurikiranyweho n'uburemere bwabyo. Urukiko rusanga atarekurwa kuko n'impamvu yatumye bishingirwaho igihari. Umucamanza yahise atangaza ko ubujurire bwa Rusesabagina nta shingiro bufite.
Urukiko rurebye imanza zagiye zicibwa mu bindi bihugu n'inyandiko z'abahanga zagaragajwe, hakanarebwa ihame rivuga ko gufatwa mu buryo budakurikije amategeko bidatuma ifungwa naryo rifatwa nk'aho ritayubahirije rikurikizwa mu bihugu byinshi, rusanga atari ihame ko iyo ukekwaho icyaha ageze mu gihugu cyamushakishaga bidatuma adakurikiranwa kandi bikaba bitabangamira kwacirwa urubanza ruboneye. Urukiko rurebye kandi ko imihango irebana n'ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina Paul ageze mu Rwanda yakozwe mu buryo bukurikije amategeko no kuba akurikiranyweho ibyaha biremereye birebana n'iterabwoba, rusanga impamvu yuko yazanywe mu Rwanda ashutswe itatuma hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo, hakanateshwa agaciro ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda. Rwemeje ko inzitizi yatanzwe na Rusesabagina Paul yo gusaba gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo nuko kukivanaho byatuma ibyakozwe byose mu kumukurikirana biteshwa agaciro nta shingiro ifite.
Rusesabagina yahise agaragaza ko atishimiye iki cyemezo maze ahita asaba umwunganira mu mategeko Maitre Rudakemwa Jean Felix guhita atangaza ko ajuriye ndetse ahita asaba ko urubanza rwaba ruhagaritswe kugeza igihe ubujurire bwabo buzarangirira. Nubwo nta kindi urukiko rwongeye kuvuga ku busabe bwa Rusesabagina n'umwunganizi we, itangazamakuru ryahawe amakuru n'abashinzwe itangazamakuru rya guverinoma ko urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kane. Abanyamakuru basabwaga kuzuza ibisabwa byose kugira ngo bazitabire uru rubanza. Paul Rusesabagina yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MLCD ifite umutwe w'ingabo FLN ushinzwe kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda bikagwamo abaturage mu bihe bitandukanye. Akurikiranyweho ibyaha 13 birimo iby'iterabwoba byose arabihakana. Rusesabagina azwiho kandi nk'umuntu wahawe igihembo gikomeye gitangwa na Perezida wa Amerika hashingiwe ku nkuru ye itavugwaho rumwe kugeza ubu ko yarokoye abantu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Inkuru yakinnye mu filime Hotel Rwanda yamamaye ku isi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukiri mu Rwanda, ukwezi kwa kabiri kuratangiye. Umuryango w'umusizi w'umunyarwanda Inosa Bahati Umuvuzi, abavandimwe be kimwe n'undi musizi Junior Rumaga ntibahwemye kwiyambaza inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda ariko nta gisubizo gihamye barabona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa uri i Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru.
Kuva rero tariki 7 yabura kwa kabiri kugeza uyu munsi ku itariki 10 nta gishya rwose, nta gishya cyari cyagaragara. Gerageza kuvugana n'ubuyobozi umunsi ku wundi, ababaza ibintu bigeze, ababaza se nta makuru mashya mwandusha, nta kanunu igisubizo n'ubundi bambwire ko bakiri kubikurikirana. Ubwo nanjye mpagarara mu ibyo birenge.
Hanyuma abayobozi muvugana naba hehe
muvugana na nari ubuyobozi bwari haba hano kuri Kota haba no kuri site ya Nyanza aho natanze ikirego bombi ngirageza kugenda aho bigeze kubikurikirana urumva ntabwo nakwica umugambi waho bageze bikurikirana ubundi bagira igishya bambwira kubiri kose nzababwira na ku ruhande rwanjye nkarumaga ntabwo ntekereza ko bati yabarasotse igihugu bibaye nyine numva nanjye byantungura wenda mpagare nanone mu rugo ruhande bibaye nanjye byantungura nkuko wenda nabo ntekereza ko byabatungura ariko ndi umwe mu bantu n'ubundi babanaga na Bahati mu nzi nge ndi umwe abantu babanaga na Bahati umunsi ku wundi ndi umwe abantu bahuzaga na Bahati mu bintu birenze kimwe numva yuko biramutse ari gahunda yo kuba yasohoka ntabwo byari kugera ku rwego rw'uko njya kumurangisha nakagombye kuba nari mbizi nibura kandi nanone ikindi cyongeraho ntabwo ari ikintu cyoroshye ku muntu mu byubike n'imyaka kugira ngo telefone y'imara ukwezi itariho akaba nta nshuti nta muvandimwe yabwira ngo ndahangaha icyo cyo ntabwo nyemera ku ruhande rwanjye ntabwo ntekereza ko yaba yarasutse igihugu wenda mu buryo buri aho ngaho cyangwa yarihishe mu buryo buri aho ngaho ntekereza yuko nyine ibyo bari gukurikirana byo kumenya aho yaba ari nibyo bizatubwira igisubizo cy'ukuri neza yuko wenda yaba yaragiye isohotse igihugu kuko nabyo birashoboka cyangwa yaba akiri mu gihugu urumva aho ngaho ibintu bimeze nka ni ugukekeranya twembi turacyahagaze mu kigo cyo gukekeranya ariko bo bafite mu nshingano kuko biri kose buriya bafite uburyo bagenda bikurikirana kugeza igihe tumenye igisubizo cy'ukuri
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukiye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kwa gatatu impunzi z'abarundi bagera muri 400 baba mu bihangare byo mu nkambi ya Murungwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ishami rya Burundi ryita ku biribwa pamu kubaha amakarita ashyirwaho amafaranga yo guhahisha kuko barambiwe ubuzima bubi babayemo bwo kutagira ibifungurwa. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Murungwe mu ntara Kivu y'Epfo.
Atumye dushika ngaha twebwe no kubera kuva kutuva iwacu turi impunzi zimwisanga zavuye mu isange bicana abanyakavimvira dushika ngaha i Murungwe kuva dushikaho baduhatwa kujya dukeye dufunguriraho nyene imiti itatu kugera uyu munsi nta mfungurwa nimwe turi gya dusubira kuronka nta n'isabune yo koga nta kintu na kimwe banyakubahwa ntituva ngaha kuyu mugozi twaje gukora amandamano mushaka mutoriki ikinogo mwimbe muduhambire rimwe twega nituva ngaha kubera ko turiko turumva izindi site ziriko ziraronka amafaranga natwe kuva dushika ngaha tukaba tucyahigara turonka imfungurwa twumvise ko hari ko kujya twinisha ntikize bagomba kuduha nka tumwe baduha tw'iminsi itatu umukenyezi ubu arahwera umwana arahwera umugabo arahwera twese nta n'umwe yohembura ubundi niraraho tuza kugiba ubu bamaze gufatwa n'imishingiro kukubera ko tugiba tutaririmiye twega nta kintu na kimwe duhindura ko tuguma ngaha tuveho twishwe canke dukididwe nange dushaka tuba dusumire nkuko bariko barasumira abandi kuko turoza agafaranga nakwe twosuma ariko kugeza uyu munsi n'isaha izo ndyo badahenda ngo ziho zitahari ntazo tuzi ntazo tumenyere mwameza abiri tugiye ko tubaye ngaha twege impunzi z'Murungwe tugomba dufe abandi barorera twege abategetsi ntacyo ariko badufasha abariko barakora nta kintu na kimwe twatwongerereza abo muri pamu ni muturabire abo hirya no hino ni muturabire mugabo twege ikico turira mariya dufise ni ugushaka gusuma nk'abandi
icyo ushaka kuvuga ngo shikiriza nk'uko inzara amata ko twisha n'ingoyi bamwe bamwe maguru yabyimbye impeti yacuramye ndiko ndabaza gatigira cya monge monge tugaba monge monge twaje mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 11 abandi barasuma ya meza ne yose ameza ne yose arahera batubwira ngo turindiriye ngo turindire abari nyuma aribo aba bamaze gushika mu kwezi kwa mbere muri abo bose twese turi hamwe rumba tumaze kuko tusangiye inzara aho rero tuko tubwiye musanera turabira utwo basi bo bagena tube tuzosuma cyangwa tutazosuma ibintu bihaye ko biravugwa ngo hari ubwo kujya buke ubwo kujya kwenda ngo dushanga twebwe ko twarushe monge monge nayo irarushe kuko hari mu kwezi kwa 11 ari inzara n'inzara bidushaka ibyo byo nidushaka ibyo kujya byabo dushaka niki kuko abana maze kudutukirirako monge nayo monge monge nayo twese twese turi hamwe nabo saje mu kwa mbere dushaka udufaranga natwe tuza dukiza abana bacu nawe turi ngaha imurongwe igisana umwanya abana nubarisha ariko bararira nibararonga utwo bafungura turi kumwe bose nabisange bose
kibazo dufise twebize impunzi n'inzara tumaze imyaka ibiri muri sanje turi impunzi uba dukuye muri sanje badushyikije aha ngaha imarindi kugeza icyifuzo kuva batuzana ntanjye baraduha n'amafaranga ntayo tugiye gupfa n'inzara nta gasabune ntaki aho tugiye kwicwa n'inzara turakeneye bahamari zonje azabo basha kuduha uno munsi baduha amahera twaramenyera inzara yatwishe
ni ukuri twege twaje mu kwezi kw'11 mu 2020 tugera ino badushira mu bihangare bamaze kudushira mu bihangare bo bace bigendera wamenga ni nk'imbwa bataye yaboze twarabaye ngaho amezi atanu tutarya tutagira ikintu twifashisha none ubu uno munsi twaje kurondera sikope tusume nk'abandi tube nk'abarefuje nk'abandi ikindi kintu gishe kinkwaza nuko nshe numva ngo twaje mu kwezi 11 ngo twageze kuri rusasuma ngo tuzopokera ngo abaje mu kwezi kwa mbere mukavimvira ngo ntibazopokera tuje twumva ngo meshaje ije ngo ivuye ku shefu wa antene ngo tugaburinja kirumungira z'imisi 15 yaba bakavimvira yaba nabo monge monge ibyo rero twege dukeneye amafaranga
ni ukuri cyo mwadufasha mwadukorera nibaraba n'ukuri bagarukire abajyetu bagateka ko kugarukira abantu baraba ukuntu tumerewe nabi ino mu gihugu cya Kongo tugomba dupfe turaheze kite bagiwe twe kuko tuvuye muri ka transit nimutugarukire baduhereze sikope dusume aha dusigaye tugenda twinukira ntitukira nka gasabune ugira kuja gusoroma gasombe k'umuntu bakakwiruka ko ngo siyo twarimo n'ukuri babyeyi mudufashe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
murumva radiyo ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika murabisanga kuri internet ni kuri www.radioyacu.com kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu cyote mwarimo duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikizi Fatuma Karara Alimase niwe washyize hamwe amajwi kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.